Ogun Hirare Doni, Tinamudi Entertainment, DM Gini Producer, Ejini Ankore Tuni, Ogwabonire, Anuziri Nkashukari, Oni wa wanje, Murunji wanje, Nkweta Shari anje, Akuwari Murunji, Gumana anje, Niwe Magara ganje, Oni wa wanje, Murunji wanje, Nkweta Shari anje, Deva bandi mbanjire kanshebe ni wo kumaharu bajuru wanje Tinjira chinkugamba ukubona nyabunga singuro rugamba Abe bigambo ni bagamba binji bikose nkoru wazumba No manyani kukunda kanda banda boni bakubiha Ti ababori kureba basharure batahinga Oba nkutware nkahi atarahike muntu wena Shozi konkashika ni hija barambozi Neseri ya mayanza Kane haika ya bazumbi Nari mkutuaro mwiguru Tutahoko na ruhanga wenka Muntu anjo shemire Toine na kuturo monsi Deka mawenta renzia Enkwa kakawezi kakunsha buraho Oni wa wanje Murunji wanje Nkweta shari anje Akuwari murunji Kanshabe ni wo kumaharu bajuru wanje Mbweno guwabo nire no mukatare taine poraisi Iweno wo murembe ebe yebio nabili poraiti Echo kubanza li poraiti nebya kukora ine confidence Tujendo mwirembo kukambire ama kuru marunji Tire viranda ichirize umbe mister iwobe misezi Muntu wo ino mutano uribona Rukundo yanje Oguine chine jezare Kagwake mbaka usesire Oni we wanje Murunji wanje Nkweta shari yanje Akuwari murunji Kumananye niwe magara ganje Oni we wanje Murunji wanje Nkweta shari yanje Deva bandi mbanjire Kanshabe niwo kumaharu bajuru wanje Biterire turi nkenye na toine na wasi wasi Na reiji na chimanya Ngwa barunji no wachiza vinji Uwe jioni na jira Umuribo na ngu hamira harinye Habo kubaniwe wanje Oh magara ganje Mkwe taruba suru wanje Ti orio mukazi murunji Ngochi wanje Oh tara yanje Oine ne michwe mirunji Shari anje Oni wa wanje Murunji wanje Nkweta shari anje Akuwari murunji Umananye niwe magara ganje Oni wa wanje Murunji wanje Nkweta shari anje Deva bandi banjire Kanshabe niwa Kumaharu bajuru wanje Oni wa wanje Murunji wanje Nkweta shari anje Akuwari murunji